Hii ni Radio Hishkui ya Amerika. Tunichenda no kumetero milongi unaziri Rwanda, mutukumbira kuri FM ijana na kane ibice bitatu. Niriwe neza nshuti mwese namwe bakunzi Radio Hishkui ya Amerika, muri kumwe na Frederic Undikije. Abanyapolitiki barundi bahunze igihugu barega leta y'Burundi kwibangamira abanyapolitiki bashaka gutahuka kugira ngo bayitabire.
Na mudelega Tanfire n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi ubwo bagutinya kwa abantu batashe ko bigihungabanye mu mugambwe wabo.
Uyo ni Jean Minani yarongoye kameza kurusha abandi mu kibazo cya leta. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere, ariko imbere yaho turabashikiriza amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Mu gihugu cya Tanzania, amashyirahamwe aharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu arafite amakenga ku byerekeye ubwigenge mu itangazamakuru. Nyuma yaho umunyeshamakuru Eric Kabengera aviriye mu ibohero. Idonido y'inkuru Tima Ishimwe.
Kabendera yafatiwe iwe mu rugo mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize, aregwa yitandonke no kutishyura imisoro. Benshi bavuga ko yazize kwandika inkuru yasaga nk'isesereza ubutegetsi bwa President John Magufuli n'ishyaka riri ku butegetsi rya CCM. Uwunganira umunyamakuru Kabendera mu rwego rw'amategeko Debra Kambore yavuze ko umukiriya we yagize ibibazo by'ubuzima ubwo yari afunze. Urukiko rwategetse ko umunyamakuru Kabendera afungurwa nyuma y'uko yemeye ibyaha ashinjwa. Avugana n'ijwi rya Amerika ishami ry'igiswahire, Kambore yavuze ko umukiriya we yahisemo kwemera ibyaha kubw'ubwumvikane n'umushinjacyaha kugira ngo arekurwe. Kuva Perezida wa Tanzania John Magufuli yagera ku butegetsi muri 2015 yashyizeho amategeko akarishye abangamiye itangazamakuru. Ebol Roland, umushakashatsi w'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Amnesty International muri Tanzania, yabwiye Ijwi rya Amerika ko bitangaje kuba igihugu kivuga ko gishishikajwe no kurwanya ruswa no guteza ubukungu bw'igihugu imbere gitambamira itangazamakuru kuvuga kuri ibyo bibazo.
Urakoze team. Uyu munsi abakiri masezerano yerekeye programme nucléaire y'igihugu cya Irani bahuriye mu gisagara cya Vienna muri Autriche. Inkuru ya Thomas Kamilinde.
Inama ihuje abadiplomate ba Irani, Ubwongereza, Ubufaransa, Ubudage, Ubushinwa, Uburusiya n'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi. Ibi bihugu n'uyu muryango biyemeje gusigasira uko bashoboye kose amasezerano yo mu 2015. Aya masezerano ateganya ko Irani igabanya kuyungurura uranium kugera munsi y'urwego rwo gukora intwaro kirimbuzi bomba atomique, ikabona nayo gukurirwaho ibihano. Ariko kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika yasohotsemo mu 2018, Irani yasubukuye gahunda yo kuyungurura uranium ku rwego rwo hejuru. Byatumye ibihugu by'Uburayi bikiri mu masezerano, ni ukuvuga Ubudage, Ubufaransa n'Ubwongereza, byose hamwe bitangariza icyarimwe ngo nta yandi mahitamo dufite usibye kurega Irani mu nteko y'umuryango w'abibumbye ishinzwe umutekano ku isi. Ibi bibaye, ibihano umuryango w'abibumbye wafatiye Irani byahita bisubiraho nta zindi mpaka bitarenze iminsi 30. Inama y'Ivienne y'uyu munsi igamije gucubya umuhengeri kugira ngo ibintu bidasubira irudubi.
Urakoze Thomas.
Turabaramukije bakunzi namwe banyoni bijwi rya Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu cyangwa inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 4 4 1 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Makuru yo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini abanyapolitiki baba hanze Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko baratakamba kugira ngo amakungu ntarire amaboko muri kino gihe bavuga ko byibonekeza ku matora ariko arategurwa mu gihugu kirangwamo umutekano muke. Jean Minani harongoye Runani senare de tavuga rumwe na leta y'Burundi hamwe na Jeremy Minani avugira umuhari Sefor Arusha bavuga ko mu gihe ataco hinduka amatora ariko ategurwa ashobora gukwega akarambaraye. Inkuru dushikizwa na Desire Hatuyimana umumenyesha makuru ijwi ry'Amerika Kigali mu Rwanda.
Muri urwo rwandiko Yohani Minana arongoye Senarede yarungikiye inama y'umutekano ya Uni warongoye Senarede amenyesha ko amatora mu Burundi ategekanijwe gutangura igihezo rya 20 kwezi kwa gatanu uno mwaka ateguye nabi cyane. Amenyesha ko abatavuga rumwe na leta bariko baricwa abandi batotezwa abanyapolitike nabo batavuga rumwe na leta bifuje gutaha iyo leta ibabonyemwo inguvu ibamirira kure. Yohani Minani akabona ko umugambwe CNDD-FDD ufise ubwoba bwo gutsindwa.
Ubu leta y'Ibujumbura ifise ubwoba ko bidashobora gutsinda amatora ntacyo batariko barakora kugira ngo baburabuze aho bahiganwa muri byose. Umugambwe wo babonye ko utanguye kugira inguvu bawucura bufuni na buhoro hamwe n'abanywanyi babo. Aho babona bose ko bushobora kuba intambamyi nabo nyine barabangamiwe. Naho twabonye ico ubundi Jeremy Ngendakumana na Muderega Pamphile n'abagenzi babo babujijwe gutaha gushika mu Burundi. Ariko twamenye ko bwari ubwoba gutinya kwa abantu batashe hoba igihungabanye mu mugambwe wabo. Tumwe turaja mu matora mu gihe rero abantu bose bafise ubwoba bavuga ati mbese bakanda bacu bazobemera bazokwemererwa.
Ikindi cyerekana ko CNDD-FDD ishaka kwiba amatora kugira ntitsindwe kuko imaze kubona ko bishoboka nk'uko bishikizwa na Yohani Minani no kwirukana amaradiyo yose yigenga ku butaka bw'u Burundi n'amashyirahamwe atarondera inyungu za politike kugira ukuri ntikuzomenyekane mu gihe cy'amatora.
Aya matora nako arimo arategurwa mu gihe atabamenyeshamakuru bashobora kuvuga neza ibimwo biraba bitaryohera ubutegetsi na CNDD-FDD byose babifunze bakabihagarika. Voix d'Amérique, ijwi ry'Abanyamerika, BBC gahuza miryango, amaradiyo yose yoyo bari bapeya n'izindi zose Renaissance n'izindi zose zitavuga ibyo bashaka abo batomoye ngo babisambure barabahagaritse. Amashirahamwe adaharanira ibyicaro muri leta bya politiki babona ko atavuga icyo bashaka nayo nyine barayirukanye barayasambuye ayandi yarahunze ayandi yarahagaritswe. Aya matora zuba atabarorezi bahari baranse ko haba babarorezi mpuzamakungu nako n'abarorezi hagati mu gihugu adashaka ntibazubaha uruhusha kuja kugira kurorera gushishoza.
Kubera ibyo byose Yohani Minani asaba inama y'umutekano ya Uni kugumiza igisha ku Burundi muri kino gihe himirije amatora na rijya hibonekeza ihonyangwa rikomeje agateka kazi na muntu. Yohani Minani agasaba iyo nama y'umutekano ya Uni kugumiza u Burundi mu bikorwa byayo ikisunga ibimenyetso byerekana itituka ry'umutekano ku gihugu vyerekanywe n'umugwi wa Uni ujejwe amatohoza ku Burundi. Mu gihe rero Urunani Senarede rwituye inama y'umutekano ya Uni Urunani Sefor Arusha nago nyene rurikiyemo abanyapolitiki batavuga rumwe na leta bandikiye umuhuza mu matatu y'u Burundi akaba n'umukuru w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni kugira haguruke bigishoboka ayo matora atunganijwe nabi nahava songera isi yo mu Burundi. Jeremy Minani avugira Sefor Arusha asaba umuhuza w'Abarundi cyo kimwe n'abahagarariye amasezerano ya Arusha kubandanya bayahagararira kuko biboneka ko leta y'u Burundi iri kure yaho nyanga bimwe bigaragara.
Amatora y'umwe naya aje gusongera isibe kuko yaba ari amatora y'ukuri yofashije basi gushyiraho leta yo kwihutirwa injyane umugambwe CNDD-FDD washyize mu gihugu. None uwo mugambwe nyine ni wo ubigaragara kuri ko urategeka ukuntu aya matora atunganywa bigaragara ko uzotegeka nini zoba mu ayo matora. Icyo bituma ntibura yuko aya matora aje gukwega akarambara aya matora aje gutuma urugwimo twahoramo ruhinduka intambara kuzikuri y'ikidunga ishobora no kugera akarambara ya karere kose. Icyo bituma twibukije umuhuza yuko icyihutirwa yokora ibyo ashoboye byose akavugana n'abakuru b'ibigo b'akarere akavugana n'abandi bose bahagarariye amasezerano ashobora kugira ngo barabe ntiyemere ntibareke ngo igihugu kirimo kugwa mu kaga.
Ayo makenga rero y'abanyapolitike baba hanze y'u Burundi ku matora yimirije n'abanyapolitike baba mu Burundi barayabona. Terence Manirambona navugira umugambwe SNL aherutse kumenyesha mu kiganiro n'abamenyesha makuru kwitotezwa rikoregwa abanywanyi babo ishobora gutuma amatora atagenda neza kiretse iryo toterwa rikoregwa na cyane cyane abanywanyi ba SNL imigambwe ihurikiye mu runani kira Burundi ibona ko n'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu Burundi SNL utorohereza imigambwe itavuga rumwe na leta mu kubankira kubongera ikiringo cyo gutanga vyankenegwa bisabwa mu matora baje n'amaba makomine kandi n'umugwi seni ubona ko byinshi muri byo aramananiza. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Desire. Abanyeshuri batatu b'impunzi z'abarundi bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bararonse amanota meza kurusha abandi mu kibazo cya leta gitanga uburenganzira bwo kuja muri kaminuza uyu mwaka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe indero REB cerekana kwabo banyeshuri bari muri batanu ba mbere mu gihugu cyose. Ni inkuru ya Pierre Claver, ni inkuru umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali mu Rwanda.
Hanyuma amanota narose yaranshimishije, naragerageje ndiga cyane, ndiga kugira ngo ndabitore, ariko n'amahirwe yaragiyemo mbona Imana irabikoze ndabitora cyane.
Gerard Ndayishimiye ni umwe mu bana b'abanyeshuri batatu b'impunzi z'Abarundi bahungiye mu Rwanda barose amanota meza mu kibazo cya leta kiba uburenganzira bwo kwinjira muri kaminuza. Amanota agaragazwa n'ikigo cy'igihugu REB gishinzwe indero yerekana ko uwo musore aba migambi ya Mahama n'abandi bagenzi we babiri Sheila Benita Ingabire ab'Inyamata mu karere ka Bugesera na Modestin Nahimana barose amanota meza cyane baba muri batanu ba mbere. Babiri muri bo bafite ijana ku ijana. Kuronka umwimbu ntivyaboroheye kubera ubuzima babayemwo. Akarorero na Kajerare Ndayishimiye aba mu ikambi ya Mahama yihunganye ari wenyene uwo ishirahamwe HCR ryita impunzi ryita Enfants na Compagnie mu Gifaransa. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko kwiga yabifatanya no guca ingero kugira ngo abeho.
Nize mu buzima bugoye cyane, nari umuntu w'umwana yizanye mu nkambi bita inkorokoro, ndi umwe ndibana nko muri weekend nagomba kuja gushaka udufaranga twamfasha mu nzu ya gati kugira ngo mbashe kwiga neza muri library nkasoma nshyizeho umwete. Hanyuma mu ijoro ubwo nubwo nataha sinagenda ngo ndyamuko, nkashika ndondera ibyo kurya nabirangiza nkasubira gutora ikaye nkasubiramo ibyo twize nkiga. None nkabona kuryama, ubwo naryama nk'amasaha nk'atatu, ntabwo byoroshye kandi ugomba kuba wigurira ibindi. Rero nk'abantu nk'atatu tuba twizanye babitugora.
Arafite icyo abwira abana basangiye ubuhungiro.
Akamu nagomba kubatera ni uko boshyiramo intege bakagira imbaraga bagakora cyane, kuko baravuga ngo ushaka inka aryama nk'atatu kandi ushaka umubira agomba kuba yabirakuye. Mu gihe rero aba bana baba bashaka gutora ikibazo nk'uko byangendekeye, niwo haraba ngo ndi mu buzima bugoye, ahubwo weho wo kwiha icyizere ukavuga ati nubwo ndi umwe cyangwa se nubwo bingoye, nubwo turi kumwe n'ababyeyi bakaba batariko baramfasha, reka nkomeze nige.
Andanya amashuri ya kaminuza yamara kubera uburyo buke, umwizero ni muke, bagasaba ifashanyo.
Jewe pe ndumva yuko kaminuza nashaka kuyibandanya, ndumva yuko hariho n'abandi bagiye baronka amanota nkanje kandi nabo baba bipfuza kubandanya kaminuza. Ubwo ikintu nasaba ni uko nyene boraba nk'ubu turi impunzi, nta muntu ashoboye kwigisha ari impunzi, bakatwigisha bakaduha nk'imfashanyo bakaduha nko ku bigo tukabandanya na kaminuza ugacana masters bishobotse za dogutora. Nuko buriya umuntu aba afise intego nk'iyo. Oya,
uwutwara komite y'impunzi ziba mu bisagara Patrice Ntadohoka arakeza abo banyeshuri. Muri uyu mwaka w'ishuri watanguye mu kwezi kwa mbere guheze, iyi komite isabye imfashanyo abanyeshuri hafi 2400 babuze ubushobozi bwo kwiga, harimo abagera ku 700 bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye. Ntadohoka asanzwe ari n'umwe mu babyeyi ahamagarira ubwira ico afasha kugira ico akoze kugira ngo abo bana nabo biyige. Ati kumbure no muri abo ntiyoburamwo ababa ba mbere. U Rwanda rwakiriye impunzi z'Abarundi zirenga gato 73,000, ibice birenga 65% ku ijana byabo n'abana bafite imyaka yo kwiga. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muri isanga Muri usanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi muntu aramuyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mjitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Muri kumurabandanya kumviriza radio ijwi ry'Amerika isamyanya i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ikigo gishinzwe gukora ubushakashatsi ku ndwara zifatira mu bwonko yitangaza ku bitigiri by'abarwara AVC mu Gifaransa accident vasculaire cerebral stroke mu Cyongereza kibandanya kwiyongera ku migabane yose igize isi irimo na Afrika. Icyo kigo cemeza kuko iminota ine iheze hari umuntu wafatwa n'iyo ndwara iterwa n'udutsi two mu bwonko tuba twazije canke twacitse. Mu kiganiro na mugezi wacu Diane Nazwe, muganga Omer Ndikumana, umuhinga mu by'indwara zifatira mu mitsi avurira ku bitaro by'abikorera utwabo Kira Hospital mu Burundi, arasigura ivyerekeye iyo ndwara.
Avuze ni indwara ifatira mu bwonko ijyanye n'ingorane z'isi nk'uko bimeze. Ubwonko burakenera isukari, burakenera umwuka twita oxygen. Icyo gihe rero iyo mitsi ijyana amaraso mu bwonko irashika hagati kakatiza. Iyo kagize rero ayo maraso ntajya ngo ashike muri icyo gice cy'ubwonko. Mu gihe rero adashitse neza icyo gice igihe byanze gisubire gukora. Ikintu kidakora rero haragira n'igihe kivanye n'umwanya bimaze kamera n'ibipfuye, kuko icyo twita mu Gifaransa amaserire ya karansi ikenewe kugira ngo akore muri uwo mwanya ntajya gusubira gukora acapfa. Icyo twita rero afite
muvuze ibintu bibiri muganga, ngo iyo mitsi yo mu bwonko irakenera isukari, igakenera n'ico mwise oxygen. Ico gihe rero utwo dutsi tuza kuziba abari kubera bitashoboye kuronka isukari n'iyo oxygen. Hama iyo sukari muvuga ni isukari nyabaki.
Ubwonko mu bisanzwe kugira ngo ukore burakenera amaraso abatanzwe n'umutima. Hama rero umuntu uwo ari we wese mu maraso yiwe harimo isukari, hakabamo n'iyo mwuka twita oxygen. Nicyo bituma rero uduce tw'umubiri utwo ari two twose twaba utwose mu bwonko cyangwa mu bindi bihimba dushobora gukora, kuko utwo duce tw'umubiri twita selile tutaronse ibyo bintu bigeze ngo dukore. Rero iyo sukari mvuga sijya muvuga dushyira mu cyayi, ni isukari iba yabimiriwe n'umubiri ku rugero ruhagije uko igihimba cy'umubiri cyose kibikenewe. Rero mu byo dufungura hama hariho ibihimba by'umubiri bigiye kuyihingura bikayibika mu gihe igice cy'umubiri kibikeneye kigaheza kikayirungika muri icyo gice, igahe kigatwarwa rero n'iyo mitsi. Iyo mitsi tuvuga itwara amaraso mu bihimba byose by'umubiri gushika rero no mu bwonko buri munsi.
Ibifungurwa dusangamo iyo sukari ni nk'ibyahega muganga?
Ibifungurwa dusangamo isukari ni byinshi cyane. Hariho ibyamya, ariko hariho n'ibindi tuvuze nk'ibiraya, tuvuze ibijumbu ni byinshi cyane cyane mu ngabo kenshi turayikura no mu byamya.
Muri nyamukuru rero ibitera avesi ni ibyaha?
Ndabishobora kubishyira mu bintu nk'itandatu. Ngo harimo indwara y'imitsi, imitsi minini cyane cyane ibyo twita regrosse d'artère. Iyo ndwara rero mu Gifaransa bayita atherosclerose. Ni ukuvuga imiheha y'iyo mitsi, hariho ibyo dufungura birimo amavuta menshi. Ayo mavuta rero araheza akagenda akihoma kuri ya miheha. Iyo miheha rero haragira igihe ibyiba nahisogiba ikareka amaraso makeya akaba ari yagenda. Muri icyo gihe rero amaraso haragira igihe amaraso ntahegenda ashike mu bwonko. Iyo niyo indwara ya mbere itera ivuye ku bimire biba biri mu mubiri wacu kiyihoma kuri ya miheha ya ya mitsi.
kikira kabiri hariho indwara zifatira ku mutima abantu bagwaye indwara z'imitima icyo twita kardiopati angiogene ni ukuvuga umuntu afite indwara y'umutima iraheza nk'uko nabwiye ko amaraso ajya mu bwonko aba avuye mu mutima umutima ucurungika amaraso ariko ukarungikana n'utuntu tumeze nk'utubuye amaraso yavuze sinzi ko muba benshi babizi utwo tuntu rero tuca tugenda tukagira ya miti yo mu bwonko rero wumva nicyo gituma muri icyo gihe utwo tuntu tumeze nk'utubuye amaraso yavuze iyo umutwe ugize rero hahantu amaraso yari agiye ntaheza ngo ashikeyo uwo ni umugozi wa kabiri umugozi wa gatatu hariho uduti two mu bwonko bita ari dukita marikeri kubera ibindi ko ndavuga byose byerekeye imiti bita amarikeri utwo duti rero duto duto hari aho natwo ntitugira bijyanye n'iki ku bantu cyane cyane bajya baba bafite ivumbura ry'umurindi w'amaraso twita hiperitansiyo utwo duti rero hari aho kenshi tuza rimwe na rimwe tugaturika cyangwa tukagira bivanye n'ibiciyeyo ibyo gihe rero byatanga icyo twita imibyeyo ya sida duto duto twita rirakine hama hariho ikigira kane abantu cyane cyane bifatira kuri iyi miti yo ku ijosi iyi miti ngaha hariho abantu kenshi biramuhora mubyimba bajyahugira masaje hari aho rero bajya bavuga bamanikira ijosi usanga bakoresheje cyane iyo miti kandi ariyo ifite ububasha bwo kujyana amaraso mu mutwe icyo gihe rero miti irashobora kuruha ugatakaza bwa bukomezi ukaruhira n'ubuturika muri icyo gihe rero amaraso arahita akavura rimwe na rimwe rero agahita akabyumva gushyika mu bwonko ayo maraso avuze rero agahita abwira wa muti uri mu bwonko n'icyo turatanga avese hariho izindi ndwara zifatira amaraso mumaze kumva bita mu gifaransa emopati ibyo nabyo ni biri mu bintu bitanga amavese hariho rero iki kenshi rero dukunda kuronka icyabiteye hariho n'ibyo twita indeterimine birabaho hama ikigira gatandatu n'ibindi bituma byinshi cyane na cyane cyane ibyo dukunda kubona ibiye cyangwa mu bihugu biteye imbere hariho tujya twita sitiresi cyangwa gukora ukaruha icyo gihe rero hariho inkabuzi z'umubiri zijya zikiyongera mu maraso zigahita zigatuma iyo miti idakora uko yategereza gukora mu nyuma zihabwa zigashyika kuri icyo twitaze
murakoze cyane rwose muganga Omer Ndikumana ikiganiro ntitucisangije turagisangiye n'abumva ijwi rya Amerika bafise utubazo dutandukanye tubakire duhereye kuri Jean Baptiste Jean Baptiste ikaze
yemereye mu Rwanda ahantu bita i Kigali Gikondo
duga ku ijambo akabazo kawe
ese umuntu uko tuzi ko n'ibi bintu atubwiye birimo amavuta dushobora kurya bigatuma yenda yazirisha twa duti tujyana amaraso umuntu agiye akora siporo mu gihe rero ayo mavuta hari ikintu yenda byavura ikiremwamuntu gifite iyo ndwara
ahanini rero hari icyo twita amafasiteri de risike ni ukuvuga ibintu bituma ahanini izo ndwara zibonekeza cyane rwose hariho ubuzima bwahindutse ku mbuga ngira ngo murabona abantu benshi baba bafite ibiro byinshi bafite cyangwa ugasanga nawe bafite akazi amara umwanya munini yicaye ntaronka umwanya wo kugira siporo nk'uko nababwiye rero hari nk'ayo mafagiteri twita rifagiteri kariyeza sikirere ni ukuvuga indwara zigiye ku mutima muga zikongera zigafatira kuri iyo miti icyo twita rero ibinure biri mu bintu bya mbere bituma iyo ndwara iba kubera nabwiye yuko yakubiswe ibirenge ifata imiti ifite imihanda iri mu nini rero kubona avuze ati mbega siporo ari ikintu gifite imifasha cyane rwose siporo gifite ikintu kimufasha kuko iyo ugize siporo kujya ku ntoki biri cyoya hajya mu icyafu mu bisanzwe yari ko yonona umubiri iri ivuyemo icyo gihe rero ikintu ifatanya no byungura cyane kuko amazi muri aziya hajya ariko asohoka aca mu mafi iyo rero ariko arasohoka naho asohokana imicafu myinshi yari ko yonona umubiri
hanyuma icyo rero cya siporo nicyo ngomba gushingiraho cyane abantu niko bakwigira siporo ibyo nibyo ubuzima buragoye mugabo minota 33 irakwiye 3 mu nzu kugira ngo umubiri wacu ugire umerewe neza.
Demokrate ikaze
tugire ibimenyetso byerekana ibyerekana iyo ndwara ko umuntu yamuka cyangwa ayirwaye. Ibimenyetso ni byinshi ariko mugabo ntashobora kubishyira mu mizi nyine gusa kugira ngo n'ibyo hamwe uwo muvukanyi ariko aba bishe ikibazo hamwe baba yicaranye n'umuntu afashwe n'iyo ndwara ni nde namutabariza. Ibimenyetso bimwe rero ni bikurikira mu cyongereza bavuga ngo mu ndome zimwe ngo fast ni kuvuga face hama a ni kuvuga am hama s ni kuvuga speech hama t ni kuvuga time. Kuvuga rero icya mbere ni kuvuga yuko umuntu aracubana umunwa murashobora kuba umwe ukabona atangiye acubana umunwa kandi mwariko muravugana muyaga. Icyo gihe rero ni kuvuga yuko ni ikigombe cya mbere cyerekana yuko hari ikintu gitangiye kutagenda neza mu mutwe wiwe. Ikigira kabiri ukuboko cyangwa ukuguru cyangwa ukuboko n'ukuguru icyarimwe akumva biratakaje inguvu akumva atangiye kujya n'ibintu by'imyanya kandi umwanya mutoya yari karagenda yari kuyigendera neza cyangwa umwanya mwinshi cyane ameze neza. Ikigira gatatu yanka yuko avuga ikigira ikagenda cyangwa ko asohora ijambo na rimwe kandi ntariko muravugana cyangwa akavuga ibintu bidatumbereye. Ikigira kane ni umwanya niwo muca mwiruka rero kugira ngo mutabarize kuko icyo nagomba kuvuga ni uko ubwonko bugizwe n'amamiliyari ibihumbi ijana hama mu gihe rero uko umwanya ugenda icyo gice cy'ubwonko kitari ko kirakora icyo niyo ya miti isoza byonko twita na neuroni iri kirapfa. Icyo gituma rero umwanya aricyo kintu cya mbere twiruka. Ubundi bwoko hari n'ibindi bimenyetso byinshi hariyo kuzungurirwa hariyo kumeneka umutwe hariyo kutabona ariko uragenda ukabona ibyiza byo mu maso ni byinshi cyane sinibaza ko ariko bikuru bikuru mufata ibine
hanyuma banza mubandanye
ego ama arabya kimbega none iyo ndwara iravugwa igakira. Ego iyo ndwara iravugwa igakira mu bihugu biteye imbere bafite ubuhinga bwishimiye ariko iwacu biracyagoranye ariko hari haho tugira amahirwe ajye hakiri kare tukamuha imiti dushobora kuronka mu bihugu bitarateye imbere byose bigasanga arasubiza gukoresha ukuboko n'ukuguru kwiwe byagira bigenda. Hanze rero mu bindi bihugu biteye imbere ko bimeze imbere y'amasaha ane uwo muntu yashoboye gushyira kwa muganga bakabona yuko yatowe iyo ndwara arashobora kumuha imiti ikabona umwanya mutoya arakize. Ariko iyo niyo avuka twita agesiti kiniki adakitazige kuko ayinshi ntavuze ari n'ibindi agesi yitwa agesiye muragiki adakita kakaza amaraso biratandukanye rero mugabo ibimenyetso ku mubiri bizima ari bya bindi bizima ari bimwe.
Tushimiye Diana no mutumire wawe mu kiganiro muri sanga tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika. Ibiganiro rero twateguriye kuri saha bigarukiye ngaha ariko twabibutsa ko mu makuru akomakomeye twabwiye abanyapolitike babahanze i Burundi hamwe n'abatavuga rumwe na leta bariko bararega leta y'u Burundi ko idashaka kuborohereza kugira ngo baje kugira uruhara mu matora. Inshuti mwese rero turabashimiye tukaba dushimiye na ingenieur yadufashe mu bya bwizuma turashimiye kandi na Facile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri saha. Turabifurije mwese amahoro n'umugoroba mwiza.
Ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika matangazo haya naitwa Mkamiti Kibayasi.
Mimi naitwa Kenneth Bwire. Leo Jumatano Februari 26 mwaka 2020. Tunasikika katika 100